Mugamba
Nzambira Samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Turi ku munsi wa kane n'igerekezo rya kabiri rusama umwaka wa 2024 kaze kuri rya sango ry'amakuru twateguriye kuri Radio Izamba agateka kawe. Amakuru twateguriye mu Kirundi yagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Atari hake mu bisata bitandukanye by'ubuzima n'ibiganiro bibaho hagati y'abakozi n'abakoresha iyo hadutse ibibazo. Ibyo nibyashikirijwe na Celestin Savyimana arongoye urunani rwa masendika y'abakozi COSIBU hari ku wa gatatu n'ijambo yashikirije ku munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Aho ni mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yayamenyesheje ko umwumvikano ari wose hagati y'abakozi n'abakoresha. Leta ngo irakwiye kurondera uburyo bwo kugwiza ibikorwa byotuma abanyagihugu baronka ubuzi gutyo ubushomeri ukagabanuka mu gihugu. Ivyo bikirizwa n'ishirahamwe PACSEM aho ribona ko ubushomeri bwabaye ndanse mu gihugu. Faustin Ndikumana n'umuyobozi w'iryo shirahamwe akaba yabishikirije mu gihe Abarundi baraye bifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Armigisha ariko aratega ubwoba na zimwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD muri komine Nshasha ya Makamba harimwo n'umushinga mateka Zashe Misago akabarongoye CNDD-FDD muri iyo komine ngo uyu mwigisha ariko azira yuko abuza abanyeshure yigisha kwinjira muri CNDD-FDD. Muraza kubyumva muri aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nashe kubaha kaze ndabaha na mwiriwe amakuru tuyahere mu gisata c'intwaro ibereye abakozi batari bake baraturubikwa bakaburabuzwa n'abakoresha babo iyo bagerageje kudoma urutoki kubitagenda neza ku kazi. Ivyo bivugwa n'urunani rw'amasendika y'abakozi COSIBU kuburongoye ubwo runani Celestin Savyimana. Ivyo ngo vyerekana ko ahatari hake atabiganiro biriko biraba hagati y'abakozi n'abakoresha. Mu ijambo aherutse gushikiriza Abarundi igihe amakungu yimbaza umunsi mpuzamakungu wariwe abakozi n'akazi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye wewe yariyemeje ko uwo munsi uhimbajwe mu Burundi mu gihe leta n'abakozi hamwe n'abakoresha baba baganiriye mu mwumvikano. Iyo nkuru tibaze Pierre Gahungu.
Ni jambo yashikirije Abarundi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko ashimishwa n'uko uwo munsi mukuru ushitse mu Burundi harangwa amahoro n'umwumvikano hagati ya leta abakozi n'abakoresha. Yaranashimye ingene umugwi washizweho ngo utature amatati hagati y'abakozi n'abakoresha ukora.
Uno munsi rero duhiriwe duhishije kuko tuwuhimbaje turi mu mahoro n'umutekano mu gihugu cyose ukaba ubaye kandi hari umwumvikano hagati ya leta abakozi n'abakoresha. Turashimiye abagize umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati hagati y'abakozi n'abakoresha. Turazi ko ibibazo byo mu kazi bitigera bibura na kare Abarundi bavyihweje nibo bihaye kubitegera neza bati ahari abantu hamuruntu runtu. Umwe wese arakeneye akarusha ku wundi nicyo gituma ari ngombwa ko baguma baganira kugira inyishu ive muri bo nyene.
Celestin Savyimana arongoye urunani rw'amasendika y'abakozi mu Burundi COSIBU avuga ko ahatari hake uwo mwumvikano atabuhari. Asigura ko hirya no hino hari abakozi baburabuzwa bagatotezwa n'abakoresha babo iyo bagerageje kudoma urutoki kubitagenda neza.
Abasirikare abakozi bagize ngo baravuga bakabita bagumutsi bagaca babatoteza mu kubakorora mapeti cyangwa bakabarungika gukorera kure y'imiryango yabo mbere hamwe na hamwe bakabafungisha cyangwa bakanabirukana mu buzi. Ingendo nk'iyo ikaba ari ikimenyetso cy'uko ibiganiro mu kazi atakibanza biba bifise aho bantu. turabona bakoresha batwaza umukazi bakimi jambo bakoresha abakozi babo bakamo batunduye ku mutima mugabo ntiyagire icyo bibabwira none ibintu nk'ibi byo bitanga gateka ku bakoresha ibintu nk'ibi byo gwiza umwimbu gute abanamba
Urunani kwa masandika ya bakozi kosibu ruhamagarira bakozi n'abakoresha guhindura ingendo bakirinda imishamirano mu kuganira no mu gukurikiza amategeko umwe wese ko bimuraba ngo ntankeka ko n'umwimbu uzoca wiyongera
Tukiri mu cyo gisata kijanye n'umunsi mpuzamakungu wariwe akazi n'abakozi ivuga yashikirijwe n'umukuru w'igihugu mu ijambo ryari rijanye n'uyo munsi ni ry'agashinyaguro vyemene kugwa no mugambwe ipedezi gamibanga co vino mu ngwengezo wa urongoye akaba bivuze nyuma yaho mu jambo yiwe umukuru w'igihugu yatagaze ndashimiye yemeje ko ibintu mu Burundi byifashe neza atanguriye kumwimbu w'umusesekara co vino mu ngwengezo agatangazwa niyo mvugo mu gihe ubu bisa nuko atakintu na kimwe kikirangwa mu gihugu kurikira co vino mu ngwengezo
Imvugo y'umukuru w'igihugu ni imvugo ibabaje cyane iteye isoni cyane yagahemo cyane uretse ni yagasuzuguro kuko wenyine arazi aho igihugu kigeze aho mwasa ashaka wenyine arazi yuko ibintu byose mu gihugu byahagaze gushika ku mazi yo kunywa sanswe agacafata nk'uko mengo abarundi yabagize abaja akubahuka kuvuga imbere y'amakungu y'Uburundi yuko Uburundi umwimba rumusesekara Uburundi abantu bafungura bagatwenga Uburundi inzara ibazwa nuwofata umurundi asanzwe w'umunyagihugu akamuhereza mikro akanamuhumuriza ntagira ubwoba avuge ikiri ku mutima imbere yo kwishura yobanza gukora amosozi nivyo bihari kuko azuba ari karabazwa ikibazo kimuhanze akakibazwa imbere y'ibaka mukuru igihugu amwereka ati wewe urahaze ni mvugo yerekana ku Burundi bwagwiye mu isanganya ni mvugo yerekana ku Burundi hamwe atacokogwa ngo ijya ntwari have n'ukuri abarundi baracagowe amarira y'abarundi aracaseseka nukuri umuntu azosigara yicuza ati mbega kubera Imana yampaye igihugu nk'iki kitabeka igihugu cy'amarira igihugu cy'inzara igihugu cy'agahemo igihugu cy'agasuzuguro
kubwo warongoye umugambwe ipedezi gamibanga ngo iyo mvugo ya Evariste Ndayishimiye yerekana ku Burundi atamukuru w'igihugu bugifise ati umuntu yatumye ibintu byose biyangara kandi akigira sindabibazwa akwiye kuva muri ico kibanza biciye mu matora dusubire dukurikire Chauvino mu rwengezo
uwo mukuru w'igihugu rero ngira siwe kandi tubuze ryakariba siwe namenye ko atari umukuru w'igihugu namenye ko abarundi bamukuye ku mutima wabo namenye yuko ako gashinyaguro ariko arabwira abarundi bamuzi Uburundi rero bwaragwiye mu isanganya kubona bwogira umukuru w'igihugu yamarika aravuga ibyinjya gusa yamarika aravuga inda yamarika aravuga ibyo kunywa batayini mvugo isigaye muranga abandi bakuru b'ibihugu barangwa n'imvugo yukuraba mbega hajya habuziki barangwa n'imvugo yo kuvuga ati mbega kijya gisata kigeze hehe abandi bakuru b'ibihugu baragira ati mbega umunyagihugu amagara yiwe afyifashe gute bagira bati mbega ibintu by'indero byifashe gute we yarafashe ibintu inkingi zose zari zigize Burundi yazitaye mu mazi urumva rero Burundi busigaye buri igihugu kireremba atamukuru igihugu rero abarundi bamenyere ko atamukuru igihugu bafise kandi bubahuke kuvuga ko atamukuru igihugu bafise bubahuke no kumwanga aho uwo mwankira harazwi ni mu matora yiwe ashira ngaho kugira yikwegereko yihunde kwa majwi ariko rero hari izindi nzira iyo umunyagihugu yarushe arateba kita rero umunsi umwe bazokwita abarundi bati ugufa no gufatwa arapfuye wose umukuru w'igihugu ahubwo ni kindi kintu Imana yaduhaye nagasema nta kundi tukokwita nagasema
Inzamba.
Kadiyo inzamba kateka kawe tura wana nyana makuru utkwa wateguri ye nyuma ijo imbazo yumusi mukuru wa kozi na kazi ishirango paksem li vugako li teo mutimu hagaze ningene ushomeri buguma biyongera mugihugu ugonago mukaza biyongera kubibazo vya mashirame ya retamulikino giheo agoya goya fosendi kuma na mwyoboze mwa ishirame paksem awuna kone tariku ye kureka kuivanga mwikogwa yunge vimge vya genewe abiko li vyabo ikongera ikoro heleza abagwiza tunga bazanye imitahe yabo mu gihugu gutyo ubushomeri bwo gabanuka kuko baheza bagatanga akazi tega matwi Faustin Ndikumana
bwa mbere raba aya mashirahamwe akomakomeye ariko arahera asambagurika umengo agira atujane akagirire izo za sosumo izo za onatere izo za braud mengo zitavugo yagoya amashirahamwe yarahaye icyo twokwita iteka Burundi Fiere takawari karagini. Ayo rero agiye ari karasuka abantu mu mabarabara. Ari karasuka abantu mu gashome. Ikigira kabe. Raba abarimu abaganga badashobora kurunka kazi muri leta kandi leta yari bakeneye. Ugasanga abarimu ntibakwiye, abaganga ntibakwiye, abaforoma ntibakwiye. Mwakubera gutunganya nabi ajya amafaranga leta ikoresha. Afrika so budgetaire nziza ugasanga abantu ntibabahaye akazi ngo baje gukora kandi bari bakenewe mu bisata bitandukanye ari kuja kwigisha cyane ibi ubugira gatatu nico bita environnement des affaires mu iki gihugu leta ikunda kuba abantu ngo ribaje kumirimo hari abantu baje kumirimo hari ko gwari kitegeza kubakuza mu nzira ibibazo by'amatara by'amazi by'amabigaruka ibibazo by'ubutungane ibibazo by'amadovize ibibazo byinge n'abantu baronka amadeni muri ba ibibazo nkora mutima bibuza abantu kucina imitahe ndetse n'abanyamahanga kwinjiza imitahe muri iki gihugu cyacu leta ikwiye kugira icyo bita liberalisation economique ireka abaprivé bakore ibidegembe ndetse kuzirisuka mu bikorwa by'abaprivé by'abantu bikorera utwabo iza kubagora ibasika ibagira amananiza ugasanga ibyo bari gukora ntishaka kubikora igace bikora nabi hanyuma ugasanga uko leta izirivanga mu bintu ibikira hakaryo abo bantu bo mu ntwaro bashaka kununuza abandi bajya ibyo batabiye akuye icyo ni ikintu gihanze iki gihugu cyane
ishyirahamwe Parsem rihanura kandi leta kurondera uburyo bwo kugwiza ibikorwa bitanga akazi ku banyagihugu bato bato mu ntumbero yo kurwanya ubushomeri n'ubunyene umviriza Faustin Ndikumana arongoye Parsem
ikindi n'umwene leta idashobora kuronka uburyo bwo kuri icyo bita retravohi ibikorwa remezo byinshi amabaro yarasubiye inyuma ibitarugwa ibikorwa byinshi byokorwa by'imiyaga nkuba yaba leta irondeye uburyo hokozwa ibikorwa nk'ibyo byinshi ibyo bica bikura mu gashomeri abarundi benshi babindi mendeve abo barundi ruguru badashobora kuronka akazi kubera no n'ivyuburimi byonyine bidakwiye bidashobora ku kuboka itumwanya ukwiye mu mwaka hanyuma abari karakora ugasanga abantu barazindutse bazanye ibipawa biriwe barakora les travaux publics aho tentative de mener ko babyita ibikorwa remezo byinshi bituma babanyagihugu bato bato kalifikasiyo nto ibaronka ubuzi hariho n'ikindi rero cyo gutanga inyigisho zikwiye nziza formation de qualité ugaruka ruka rufise ubumenyi bukwiye kuko ufise ubumenyi bukwiye niho uronka akazi ufise ubumenyi bukwiye niho ushobora kugira icyo wimariye uzi icyo ushobora gukora iyi ndero igenda isubira inyuma rero n'ubundi igenda izobuza urwaruka kugira icyo wimariye n'ingene ushobora gushinga amashyirahamwe gushinga n'ingene bashobora kuruha akazi mu gihe basanze badafise ubumenyi bukwiye n'ibirebye igiturire vyiraye bituma ubutungana mu gipolisi abajejwe intwaro usanga bariko bararemera cyane abantu bariko barihangayikira bikorera utuntu twabo n'ibi by'uko rutu usanga abakadro muri leta ariko bashaka gukora ibintu byose abadana ngo basanga ariko barasita abantu ugatusanga mu gihugu nta na konkurasi kihari ngo abantu bakunde gukora abantu bakaba dekuraje ikindi rero leta yuraba ni ibintu by'ibiciro biri ko biraduga bituma abakozi aho bari abikorera bagenda gabanuka cyane bagatakaza ingufu zo gukora urabona utusanga ibintu biriko biragenda na ugasanga kumbure abakozi bitaye imirimo neza kubera ibiciro bituma ariko barahangayika hirya no hino.
Mbere gusozerano makuru hari umwigisha ariko arategwa ubwoba na zimwe mu ndongozi za Sende DFDD muri komine Makamba. Izo ndongozi za Sende DFDD harimwo n'umushinga mateka za Shemisa Garongo Sende DFDD muri komine Nshasha ya Makamba zagiriza Gordien n'intunze kubuza abanyeshure yigisha kuja kwinjira uwo mugambwe mu gihe ariko arabigisha ku munsi wa gatandatu w'indwi yarayirangiye. Idonido na Bonfils niyongere.
Umwigisha ariko ateka ubwoba na zimwe mu ndongozi za SNDDFDD azwi ku izina rya Gordien n'intunze yigisha ku ishuri ryisumbuye ya komine Misasa riri muri zone Kabuye muri komine Ntara ya Makamba. Nk'uko amakuru dukura muri iyo komine abivuga, byose byatanguye ku munsi wa gatandatu w'indwi yaraye irangiye, aho Gordien n'intunze yariko arigisha icigwa cyo cy'Igifaransa mu mwaka wa nyuma w'indimi, akaba yariko atanga icigwa kugira yigize imbere ivyigwa kuko abigisha bo mu myaka ikora ibibazo bya leta basanzwe basabwa guheza urutonde rw'ivyigwa kare kugira abana bitegurire ibibazo bya leta. Gordien n'intunze niho yabona ko hari abana batatonze mu ishure, abo nabo ngo bari bagiye mu bikorwa byo kwakirwa mu mugambwe SNDFDD ku mutumba Kinoso nk'uko byariko bikorwa mu mitumba yose igize Intara ya Makamba. Gordien n'intunze ariko kubwira abana batonze ko aho kwirukira ibikorwa by'umugambwe ahubwo bakwiye guhurumbira ishure narijya bariko bategura ikibazo cya leta. Impanuro Gordien n'intunze yahaye abana ngo zahavuye zitwagwa mu mugambwe SNDFDD aho ubutumwa bwahinduwe nk'uko ayo makuru abyemeza, ngo bagirije uwo mwigisha ko azohigura n'abanyeshure bagiye kwinjizwa mu banywanyi w'umugambwe SNDFDD ko mbere batazomumenyana. Byagiye kugaragara kuri uyu wa mbere aho umushinga amateka za Shemisa Garongoye SNDFDD muri komine Nshasha ya Makamba igizwe na komine za Mabanda, Kayogoro na Kibago yariko agendera abanywanyi bo muri iyo zone ya Kabuye. Ayo makuru nyene avuga ko za Shemisago yavugiye amajambo y'iterabwoba kuri uwo mwigisha Gordien n'intunze. Za Shemisago ngo yavuze ko uwo mwigisha ivyo yakoze bidashobora kwijana, kubwiye ngo ingendo yo mwigisha niyo kuburabuza ibikorwa by'umugambwe SNDFDD kandi ko adashobora kubirekera ngaho. Bamwe mu batwara amashirahamwe y'abigisha bakavuga ko ibiriko bishikira umwigisha mugenzi wabo abizi, ariko bakiyamiriza ingendo yo gutera ubwoba umwigisha mu gihe we yakoze akazi kiwe neza kugira abana baze bitegurire neza ikibazo cya leta. Bamenyesha ko abarongoye imigambwe badakwiye gusamaza abaregwa mu bya politike. Tumenyeshe ko za Shemisago yamyagirizwa gusinzikaza cyangwa gutera ubwoba abatavuga rumwe na SNDFDD kuva kirongoye komine ya Kayogoro aho yapfungisha uwo wese yibaza ko atumva ibyo mugambwe. Uruganda rwa hadinza amagateka kawe ntiturashobora kuronka uwo za Shemisago yagirizwa iterabwoba kugira gire icyo bivuze.
Urakoze Bonfise niyongere ndunga duce dusozera amakuru turako turabashikiriza washimiye mwe mwese mwateze abiri kuri mikoro mara kumwe na Edi Claude Ninazwe nayifurize kuranugwa mu byanyu no mu banyu na utaha.